Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikaze muri aya makuru kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi leta zamuye ibiciro by'ibibanza bicururizwamo na za butike ku masoko ya kijyambere ya Bujumbura iwe kuwa gatandatu.
Badukoresheje nk'abanyesoko bumva ni igipapuro bazana baba byanditse bakaca kugira ati sinya kuko udasinya bigaragaza kuri kuragarariza
abantu bamwe mu bacururiza mu masoko ya kijyambere yo muri Bujumbura umurwa w'ubukungu w'u Burundi. Kongo irarega u Rwanda ko rwaba rwohereje ingabo muri Kivu ya ruguru, u Rwanda rurabihakana. Niger yabonye bwa mbere umukuru w'igihugu mushya wakoze coup d'etat ni General Abdrahman Chiani. Agataho Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron aramagana yivuye inyuma coup d'etat yahiritse ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu witorewe n'abaturage muri Niger. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru ku ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino muri Niger. Uwayoboye coup d'etat General Abdrahman Chiani yagejeje ijambo rya mbere ku gihugu yarivugiye kuri televiziyo ya leta iminsi ibiri nyuma yo guhirika Perezida Mohamed Bazoum. Fidel Niyongabo aratubwira ibikurikiyeho.
General Abdrahman Chiani azwi ku izina rya Omar yatangaje ko igihugu gikeneye gufata intumbero nshasha. Yavuze ko we n'abandi bafashe ingingo yo gufata ibintu mu minwe kugira batorere inyishu ibibazo by'umutekano, ubutunzi n'imibano biraje ishinga abanyagihugu. Chiani yavuze ko ingingo bafashe yatumwe n'uko bahangayikishijwe n'ineza y'igihugu cyabo kubera umutekano utera uhungabana kurushiriza mu gihugu. Yatangaje ko abategetsi batatoreye inyishu z'ukuri ibibazo bihanze igihugu, byaba ibyerekeye ubutunzi cyangwa intwaro ibereye. General Chiani yatangaje ko avugira umugwi w'abasirikare bavuga ko bafashe ubutegetsi. Yasavye abanyagihugu kuguma batekanye yamara bari magabo hamwe no gufatana mu nda kugira batorere inyishu ibibazo bijanye n'umutekano, ubutunzi n'imibano bihanze igihugu. Yabwiye amakungu ko Niger izobandanya kubahiriza ivyo yiyemeje kubijanye n'amategeko mpuzamakungu harimwo agateka ka muntu. Ishirahamwe rijejwe gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO ryarateye ivyatsi coup d'etat muri Niger. Yasavye ko Perezida Mohamed Bazoum arekugwa.
Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron aramagana yivuye inyuma coup d'etat yahiritse ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu witorewe n'abaturage muri Niger. Kuri we ni ikibazo gikomeye ku karere ka Sahel. Nanone Fidel Niyongabo.
Perezida Macron yatangaje ko coup d'etat muri Niger ikiye kubiri n'amategeko kandi iteye ikibazo gikomeye ku banyagihugu n'akarere kose. Macron yasavye kandi ko Perezida Mohamed Bazoum arekugwa bidatevye. Abajejwe gucungira Perezida Bazoum bamupfungiye mu biro vyiwe ku munsi wa gatatu. Benshi mu makungu babona Niger nk'inkinzo ku bitero by'abagwanyi b'abayisilamu mu karere ka Sahel kageramiwe n'umutekano muke. Inteko z'u Bufaransa n'ishyirahamwe ONU zategerejwe kuva mu gihugu kibanyi ca Mali mu myaka mike irangiye. Yamara u Bufaransa uracyafise inteko 1,500 muri Niger. Ikugwa ku butegetsi rya Bazoum bishobora gutera ibibazo ku byerekeye kazoza k'izo nteko. Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron mu ijambo yashikije ari mu rugendo muri Papua Nouvelle Guinea yatangaje ko ibwirizwa nshingiro ritegereje wa gusubira kubahizwa muri Niger. Yari yemeje kuvyerekeye gushigikira amashirahamwe yo mu karere ko muri Afrika yo mu burengero nka CEDEAO mu mugambi wo guhuza impande zitumvikana muri Niger canke ibihano kubakoze coup d'etat.
Perezida wa Rusiya Vladimir Putin aratangaza ko leta ye isuzuma yitonze ibitekerezo bya bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika byo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Fidel Niyongabo.
Ku munsi ugira kabiri w'inama hagati y'Uburusiya n'abategetsi b'umugabane wa Afrika mu gisagara cya St. Petersburg, Perezida Putin yatangaje ko imigambi yo guhuza impande zegwa n'intambara yo muri Ukraine zari ziharijwe n'ivyo avuga ko ari bihugu vyita ko biteye imbere muri demokrasi. Yavuze ko Afrika muri iki gihe nayo nyene yiteguriye gufasha gutorera inyishu ibibazo biraje ishinga makungu muri iki gihe. Perezida Putin yatangaje ko igihagararo ca Afrika mu vyerekeye politike n'ubutunzi kiriko kirakomera kurushiriza. Yavuze ko makungu ategerezwa kuvyemera. Yatanze akarorero k'umugambi wabimwe mu bihugu vyo muri Afrika ku vyerekeye gutorera inyishu ikibazo kitoroshe na gato ca Ukraine. Uburusiya buheruka kuva mu masezerano yarekurira Ukraine gushorera ingano n'izindi ntete mu mahanga biciye mu nzira yo mu bihari yirabura. Ivyo byarateye impungenge bimwe mu bihugu byo muri Afrika. Yamara President Putin yatangaje ko Uburusiya buzokongereza ibifungurwa bigenewe umugabane wa Afrika harimwo guha ako karere ingano n'izindi ntete ku buntu. Putin yavuze ko ashaka gukomeza imigenderanire mu vya gisirikare n'umugabane wa Afrika.
Inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye ya dohoreye Repubulika ya Centrafrika ibihano byo kugura intwaro zimwe na zimwe Repubulika ya Centrafrika yo yashakaga ko bivaho byose burundu. Fidel Niyongabo.
Yamara abategetsi ba Centrafrika batangaje ko ibihano igihugu cyabo cyafatiwe zotegerezwa kuvanwaho burundu. Urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwatangaje ko uko ibintu byifashe muri Centrafrika bibandanya kugeramira amahoro n'umutekano mu karere no mu makungu. Rwarongereje ikiringo cy'ibihano mu byirwanisho byafashwe kuva ingwano yadutse muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu gushika ku itariki 31 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024. Yamara ibyo bihano ntibicerekeye guha ibigwanisho cyangwa gufasha no kumenyereza inteko zijeje umutekano muri Centrafrika. Iyo ngingo yemejwe n'amajwi 13 mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa biterekanya aho bihagaze, abategetsi ba Centrafrika barerekanye ko bababajwe n'ingingo y'ugo rwego. Basavye ko ibihano igihugu cyabo cyafatiwe na ONU bivanwaho burundu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Centrafrika, Sylvie Baipo-Temont, yatangaje ko ingingo y'ishyirahamwe ONU ari igitutsi ku gihugu ciwe. Siguye ko urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rudatandukanye igihugu ciwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Yavuze ko ingingo urwo rwego rwafashe ari ingingo abanya-Centrafrika badashobora kwemera. Yashimiye Ubushinwa n'Uburusiya kuba biterekanye aho bihagaze.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire no kuri internet kuri waeshatu radio yacu voa.com, kuri Facebook, YouTube na Twitter. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mu kanya gato turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu biyaga bigari byo muri Afrika bacururiza ku masoko ya kijyambere i Bujumbura mu Burundi baritotombera icyemezo cya leta cyo kuzamura ibiciro by'aho bakorera cyavuye ku mafaranga y'amarundi 1,100,000 kijya ku 1,600,000. Baravuga ko iri zamuka ry'ibiciro risa ntirigiye gutuma ubuzima bwabo buhagarara, ariko leta ikavuga ko yabikoze yabyizeho neza. Eloge Willikaneza.
Bashimye kumwidondoro wa bumenyekana.
Basanze no kugira umuntu aronke nayo kuri hameri uritanga gahwera. Amafaranga aboneka. Kamera bora fatwa amafaranga ariko arasirikira. Yabu upanze, yabu ukorera iwe nta mahera hari mu isoko. Nta nuhahiri.
Kandi nawe kumashaka ko ikibanza
kiba. Yenye ni kibanza ashobora kuba gifise ngira kironke afashe ipeni.
Umugabo amaze igihe kitari gito atunzwe n'ubucuruzi abazwa no kubona ingingo yafashwe abo yega batagishijwe inama. Asaba leta kuba irayibangiriye ko
mu bisanzwe icyo kintu ndiko ndareka sinzi uno mu mwamwe acumvise bariko bafatira ku bantu bapanze sivyo Jesse impanze narandi 1,100,000 ugacha pa 1,100,000 ugacha duka kuri 6,000,000 aho ifite umutahe muto wumva tutabaye vigitime y'abantu bapangishije wumva byumvikana gute uvuye kuri sandisi twaraturiya muri meri akaja kuri 6 namwe mura bantu utuvyumva gute natwige turabantu bakera ngaha mu isoko sivyo twatanze n'intererano y'ukubaka isoko ugaca wumva ibintu birasimbye hiyo hose wowe mufamba ko ari kibazo ari ngorane ibintu bakabisubiramo bakabiraba kubera n'agacamutwe namera menshi imitaye dufise n'imito.
Umukenyezi nawe yamaze imyaka irenga 20 acuruza avuga ko ingingo we n'abagenzi be bafatiwe isandi yabaguye ko n'imvura idakuvye.
Ingingo yafashwe ku ruhande rw'iwanje ni nk'uko irantunguye. Jesse Mpanze nkorenga ha mu isoko imyaka 25 rero mu gihe nahora ndi ha 25,000 ku kwezi nkaba mbonye yuko sinyira 1,600,000 nzori ha ku kwezi banagerageje kuraba ngaha tuhora tunacererwa kuri ha 25,000 none musi 6,000 tuzoyakurahe nari nase no kubisinya ko nari mbonye umenga sindabitaho nibaza ko ari kibazo cyaduhereza Imana kumva umenga biragoye.
Mu bisanzwe ubusanzwe abadandaza bahora bafitanye amasezerano n'umuji wa Bujumbura akaba nabo bariha buri kwezi ariko ubu bahawe amasezerano mashasha ababwirizwa gusinyiranira n'Igobert kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cya Bujumbura yemeza ko ingingo yabanje kwigwa neza iranoganzwa
twasanze yuko ivyo bibanza babirihisha amafaranga amajana 6 harabaye gutororokanya ivyo biharuro amakontra uno munsi nyene ukiyasinya ugishira ku mukono yatanguye
ariko uyu mukenyezi nta bifata nk'amasezerano ahubwo nk'itegeko
ntitwabivuganye nta nama badukoresheje nk'abanyesoko umva ni gipapuro bazana babavyanditse bakacakugira ati sinya urumva no kuvuga amasezerano yagirana n'umuntu mu gihe mwara mwavuganye bakakubaza ati mbe urabona ko aya mayero uzoshobora kuyaronka cyane nta yuzoshobora kuronka mugabo urumva bo batugira ati ni musinye kuko udasinye bibigaragaza kuri kuragarariza ubutegetsi.
Umucuruzi asaba abarongo igisagara cha Bujumbura kudafatira abantu muri rusangi bakiga ikibazo kimwe kimwe ukwacu
bari kwanza kuza bakatubaza kuko amafaranga ariko adusaba ni amafaranga menshi cyane ntadushaka kuronka naho tuko turadandaza ariko adusaba 600 muri stand kuko yizi umva rero uraba amafishi twa turi hakomeri bora abafishi y'ikibanza icyo cyose kimwe kimwe kuko ntibinganya kuriha kuko ntibingana kuvuga hazogera igihe twugara ibanza bisigare atantu ze tugutagira.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura arahumuriza ko naho mu mwanya wa mbere y'ingingo wabo yega batagishijwe inama abona ko barenganijwe imyitwariko yabo izumvirizwa
hariho koko bene bibanza hariho nabandi rero bagiye barakotesha bakotesha ku bandi bandi aho rero abo bazoheza batwiture tubonye ko bidashoboka yuko babandanya bakora na cyane cyane ko badashoboye kuriha amafaranga bazoheza rero tubaronderera handi horoshe gukorera amafaranga abayabaye.
Jimmy Hatungimana arongoye umuji wa Bujumbura avuga ko uburongozi bw'igihugu ari bwo bwafashe ingingo kubera n'ubundi Igobert ari cyo kijejwe kwegeranya amahera yose y'igihugu gihejeje kwegeranya y'abacuruza kizohora kironsa mairie ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambere yubatswe na leta nta bitigira ibihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara cy'ubutunzi ariko mu gihugu nk'uBurundi atamazu manini y'ubudandariza hari isoko n'icyo kibanza cy'urucuruzwa buri wese yifashisha mu guhaha. Roje ulika neza juu ya Amerika.
Repubulika ya Demokrasia ya Kongo iremeza ko u Rwanda rugabe ibitero mu ntara ya Kivu ya ruguru. U Rwanda rurabihakana. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yasomye amatangazo ya guverinoma zombi.
Mu itangazo yari yasohoye kuri wa kane, General Major Ekeng Sylvain, uvugira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC, yavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda kiyemeje guteza umutekano muke muri Kivu ya ruguru, cinjiye ku butaka bwa Kongo isatatu za mu gitondo cyo kuri wa kane, cinjiriye hagati y'imambo ya 13 n'iya 14. Iri tangazo riti abo basirikare bagamije kongerera abandi imbaraga no gukomeza guhungabanya no kuvogera nkano busugire bw'igihugu cyacu. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo mu itangazo yavuze ko mu kwinjira ku butaka bwa Kongo abasirikare b'u Rwanda bihaye uburenganzira bwo kwirukana abaturage ba Kongo mu butaka bwabo. General Ekenge kandi yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye bashinzwe kurinda imipaka boherejweho ibyo byabereye bagabweho ibitero n'abasirikare b'u Rwanda. Akavuga ko imirwano yakurikiyeho yatumye FRDC isubiza inyuma abasirikare b'u Rwanda bakoze ubushotoranyi butakwihanganirwa bagasubira mu gihugu cyabo. Iryo tangazo ry'umuvugizi wa FRDC risoza rivuga ko icyo gisirikare cyongeye gutanga umugabo haba mu gihugu imbere no ku ruhando mpuzamahanga kandi ko guhera ubu kigiye kujya gisubiza kivuye inyuma ku bikorwa nk'ibyo kikanakoresha uburenganzira bwo gukurikirana bagiteye. Mu gusubiza ku byatangajwe na Kongo kuri uyu wa gatanu, igisirikare cy'u Rwanda cyahakanye kugaba ibitero kuri icyo gihugu. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ry'ibika bitarenze bitatu, RDF yavuze ko ibyo nta shingiro bifite kandi biri mu mugambo maze igihe kirekire wo gukwiza impuha n'icengeza amatwara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo hagamijwe kwihunza inshingano bwananiwe zo kugarura amahoro n'ituze imbere mu gihugu ari nako bushyigikira buha intwaro bukanafatanya n'inyeshyamba za FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda gisoza itangazo ryacyo kivuga ko ibirego by'ibinyoma gikomeje gushinjwa ndetse no gusubiza ibintu irudubi bishobora kugirwa urwitwazo ku gitero FRDC iteganya kugaba ku butaka bw'u Rwanda ifatanyije n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika yashatse kuvugana n'igisirikare cy'u Rwanda kuri ibi ariko Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko ibyo basohoye mu itangazo rigenewe abanyamakuru bihagije. Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bisanzwe bishinjanya gushyigikira no gufatikanya n'inyeshyamba zirwanya buri ruhande. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda guha intwaro no kohereza abasirikare bayo kurwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ni ibirego u Rwanda ruhakana, ahubwo narwo rugashinja umuturanyi warwo gushyigikira inyeshyamba za FDR zirurwanya. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara n'itsinda ry'impuguke za Roni mu kwezi gushize kwa gatandatu yatunze agatoki ibisirikare by'ibi bihugu byombi gushyigikira no gukorana n'inyeshyamba mu ntambara ishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Leta ya Congo FRDC muri Kivu ya ruguru.
Tamistoke Mutijima kandi mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yatangaje ko agiye kongera kuburanisha urubanza rwa Major Habib Mudathiru na bagenzi be barigwa ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu. Inkuru ya Eric Bagirubusa.
Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yatangaje ko agiye gupfundura urubanza ruregwamo Major Habib Mudathiru na bagenzi be mu gihe ahubwo byari byitezwe ko kuri uyu wa gatanu arufataho icyemezo cya nyuma. Akinjira mu cyumba cy'iburanisha, umucamanza yabanje kwibutsa imvano y'uru rubanza kuva baregwa bose batangira kuburanira mu nkiko za gisirikare kugeza aho bamwe bahisemo kujuririra ibihano bahawe. Bwa ubushinjacyaha bwa gisirikare ndetse n'abaregwa nta ruhande rwari ruhagarariwe. Mu cyumba cy'iburanisha hagaragaye abacamanza, umwanditsi w'urukiko n'itangazamakuru gusa. Umucamanza yavuze ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi aribwo ubushinjacyaha bwongereye muri dosiye ibindi bimenyetso buvuga ko ari bishya kandi bifitanye isano n'urubanza. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yavuze ko ibyo bimenyetso bigizwe n'inyandiko mvugo ku cyaha cy'ibikorwa by'iterabwoba gihuriweho na benshi mu baregwa ndetse n'icyaha cyo gutoroka igisirikare mu ngabo z'u Rwanda kuri Private Dieudonné Muhire. Yavuze ko nyuma yo kugaragaza ibimenyetso, ubushinjacyaha bwa gisirikare bwahise busaba ko umucamanza yapfundura urubanza kugira ngo busobanure ibikubiye muri ibyo bimenyetso byabwo. Umucamanza yavuze ko ari na ngombwa ko abaregwa bahabwa umwanya wo kumva ibyo bisobanuro ku bimenyetso bishya bakagira umwanya wo kubyisobanuraho. Kugeza ubu abaregwa basigaye bemeye kujurira ibihano bahawe n'urukiko rukuru rwa gisirikare n'abagabo 26 muri 32 baregwaga ku ikubitiro. Bamwe muri bo bari bahanishijwe ibihano bito kuva ku myaka 5 y'igifungo kugera ku mwaka umwe n'amezi 6. Ku isonga Major Mudathiru ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose urukiko rwari rwamuhamije ibyaha 5 birimo gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda rumukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 25. Nicyo kimwe no kuri mugenzi we Private Dieudonné Muhire. Kubireba Muhire hiyongeraho n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare. Abandi bakurikirana n'itsinda ririmo Bihoyiki Diogene na Ndibanje Lambert bakatiwe gufunga imyaka 15, nayo itsinda ririmo Jean de Dieu Ndirahira ryakatiwe gufungwa imyaka 8 muri gereza. Mu byaha 5 urukiko rwa gisirikare rwamuhamije, 3 muri byo Mudathiru yarabyemeye anabisabira imbabazi mu buryo budashidikanywaho. Ibyo ni ukwinjira mu mutwe w'ingabo zitemewe, kugirira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda no kugirana umubano n'abategetsi ba leta z'amahanga mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kubiregwa Private Dieudonné Muhire ko yatorotse igisirikare mu ngabo z'u Rwanda akajya mu gisirikare cya P5 kirwanya ubutegetsi bw'i Kigali, Major Mudathiru we ahakana ko ntaho baziranye. Muhire aregwa ko yarashinzwe guhuza ibikorwa by'ikoranabuhanga mu mutwe wa P5 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo kugira nawe ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni mu gihe Major Mudathiru aregwa ko ariwe wari ukuriye abarwanyi ba P5 Kongo. Ibikorwa byose ubushinjacyaha bwa gisirikare busobanura ko byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru mu ngabo z'u Rwanda uyasigaye ba mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Abaregwa bose bafatiwe mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka 2019. Mu mwaka ushize nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwabahamije ibyaha runabakatira ibihano abatanyuzwe bahitamo kugana inzira y'ubujurire. Barimo Abanyarwanda, abanyamahanga baturuka mu bihugu bituranye by'u Rwanda nka Uganda n'u Burundi, benshi muri bo bakavuga ko bagiye muri iyo mitwe kubw'amaburakindi bizezwa akazi. Umucamanza yatangaje ko azapfundura urubanza mu mpera z'uyu mwaka, ni nabwo azatangariza igihe azafatira icyemezo ku bujurire bw'abaregwa. Echo wagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta y'u Rwanda yatangiye kwimura abanyekongo bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo Nkamira mu karere ka Rubavu intara y'Uburengerazuba, ibajyana mu nkambi nini ya Mahama mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba. Nkamira ifite ikibazo cy'ubucucike. Gloria Tuyishime yaduteguriye inkuru irambuye.
Kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2022 impunzi z'abanyekongo zatangiye guhungira mu Rwanda kubera intambara ishyamiranije umutwe wa 23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkambi y'agateganya nkamira niyo kwikubitiro yakiriza impunzi. Kufatanya n'imiryango nterankunga, izi mpunzi zivuga ko zagiye zibona iby'ibanze birimo amazi meza, ubwiherero naho kuba. Gusa kugeza ubu hari imbogamizi zigifite zirimo aho kuryama, ibiribwa, ubucucike, ibibazo bijyanye n'uburezi n'ibindi. Ubw'Ijwi rya Amerika yasuraga kuri uyu wa gatatu yaganirije bamwe muri izi mpunzi. Nyirabihogo Anan, umugore dusanze yicaye hanze arimo guhata ibirayi byo kurya we n'umuryango we w'abantu 8, avuga ko kuryama bisanzuye kuri bo ari ikibazo.
Abantu benshi turacucitse, nta munezero dufite hano, tukumva wenda badukuye hano twagira ahantu henda twakisagagura, abana nk'abana b'abahungu bakagira aho baherera, abakobwa bacu bakagira aho baherera, nabo henda tukabana nabo tubareba, ariko bakatinya n'igitsure cy'ababyeyi.
Nyiramugisha Antoinette ni umubyeyi utwite dusanze ariko takazuba, nawe yibaza uko nabyara azabaho we n'umwana we.
Cya tubana 8 mu nzu, wenda bakajya batushira buri muntu mu kumba ke, tukagira umutekano kisanzura nyine, wanabyara ukabona aho ukarabira nangwa aho wamara ukaraba ukabona aho isingira utuvuta. Turasaba ko twakwimuka nk'utya bari kutwimura tukimuka, turabyishimiye cyane pe.
Uretse ikibazo cy'uburyamo, uyu mugore yabwije rya Amerika. Nyirabihogo Ana yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko kubona ibyo kurya ku bana badafite nabyo bitamworohera na gato, uretse igihe yabonye umugiraneza umuha uturayi two guhinduranya ibirimo ibishyimbo n'umutsima w'ibigori bahabwa
no kutugaburira neza. Ni indyo imwe turya, dore ibishyimbo baduha nawe urabibona biba bihiye, ibishyimbo bisa n'ibimaze igihe hano, usanga abana bibananiye. Buriya mfite nk'akana, akana mfite gaheruka ku ibere, ni akana k'imyaka 6, ariko ko kikanywa igikoma, banywa igikoma dore n'aba ngaho, rero nk'akariya ningira ugashakira igikoma. Kuyabona rero nabyo urumva kubona amafaranga ni ibintu bitugoye cyane.
Umugabo wa Nyirabihogo ni umusaza w'imyaka 60 umaranye uburwayi bwe butandukanye igihe kinini. Umugore we asobanura ko kubona ubuvuzi bw'izo ndwara bitaborohera.
Hano baratuvura bya bindi byangushye, ariko yari ibintu urumva nk'igifu, arwaye estoma, arwaye umwijima, arwaye impyiko, hari igihe tubona bitashobotse twajya no ku ruhande.
Uretse kutabona ubuvuzi buhagije ku mugabo wa Nyirabihogo, Mukeshimana Esperance, umubyeyi w'abana babiri dusanze muri iyi nkambi ya Nkamira, nawe nk'umwana w'imyaka 15 ufite uburwayi bw'amaso ntabasha kwiga neza.
Bavutse bafite amaso nyine adakomeye, ubwo iyo bari ku ishuri uwo w'imyaka 15 ni umuhanga ku ishuri, ariko akenshi afata mu mutwe, ariko kureba ntareba neza.
Izi mpunzi z'abanyekongo kandi zisaba ko ireme ry'uburezi kuri bo ryakongerwa.
Asa naho we atiga neza, ndetse akeneye kwiga bihagije.
Guhera ku wa mbere w'iki cyumweru, Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse MINEMA iri kwimura impunzi ziri mu nkambi y'agateganya Nkamira izijyana mu nkambi nini ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nk'uko twabitangarijwe n'umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi, akaba n'umukozi muri Minisiteri, Rwanyonga David, ibi biri mu rwego rwo kugabanya umubare w'impunzi ziyirimo kugira ngo izindi zikomeze kwinjira mu gihugu zibone aho zijya. Uyu muyobozi avuga ko bimwe mu bibazo birimo iby'amashuri bizakemuka, kuko abana bo mu nkambi biga bazatangirana n'abandi mu mwaka w'amashuri uzatangira muri uku kwezi kwa cyenda.
Mu nkambi ya Mahama hari ibikorwa remezo by'amashuri biri ku rwego rwiza bishimishije, bitandukanye no mu nkambi ya Nkamira y'agateganyo. Kuko twifuza ko abana baduhungiyeho bajya ku ishuri mu kwa cyenda, ni umwe mu bari munini w'abarimo kugenda kugeza ubu ngubu turimo kwibanda ku miryango irimo abana bafite bari mu myaka y'amashuri.
Bwana Rwanyonga yatanze ihumure ku bafite uburwayi bwihariye bo muri iyi nkambi
n'izindi serivisi zitangirwa mu zindi nkambi ziba zisumbuyeho ugereranyije n'izo mu nkambi z'agateganyo. Niyo twareba ku rwego rw'ubuzima, ubushobozi bw'abaganga cyangwa bw'ibitaro mu nkambi zihoraho buba bwisumbuye ku rwego ugereranyije n'ubuvuzi cyangwa na serivisi cyangwa n'ubushobozi bw'ibitaro biba biri mu nkambi z'agateganyo.
Abasaba ubuhungiro bamaze kwimurirwa kugeza ubu bose hamwe n'igihumbi 193 bamaze kwimurirwa mu byiciro bibiri. Ikindi cyiciro kizajyanwa mu nkambi ya Mahama ku munsi wo kuwa mbere utaha. Kugeza ubu ku munsi umwe abantu bari hagati ya 48 na 50 nibo binjira mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira, baza baturutse mu bice bitandukanye birimo Kirorirwe, Kibumba n'ahandi. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro makuru ya siporo n'imikino ya Afrobasket mu rwego rw'abagore ni rushanwa rya 26 ryo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu muri basketball. Imikino yatangiye uyu munsi i Kigali mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda aradukurikiranira.
Guhera kuri wa gatanu mu Rwanda hatangira rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu mukino basketball ku makipe y'abagore. Muri iri rushanwa rya 26 rya Afrobasket uyu munsi hari hateganyijwe imikino ine. Guhera saa 5 n'igice mu mukino wabimburiye iyindi, ikipe y'igihugu ya Nigeria yatsinze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo amanota 69-35. Uyu mukino ni uwo mu itsinda rya kane. Mu mukino watangiye saa 8 n'igice mu itsinda rya gatatu, ikipe y'igihugu ya Mali yatsinze Uganda amanota 88-66. Muri aka kanya harimo kurangira umukino mu itsinda rya mbere watangiye saa 12 z'umugoroba hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Umukino usoza yari iteganyijwe kuri wa gatanu uratangira mu kanya saa 3 z'ijoro, urahuza Cameroon na Mozambique mu itsinda rya kabiri. Imikino yo mu matsinda muri rushanwa rya Afrobasket mu bagore izakomeza ejo kwa gatandatu ikazarangira ejo ku cyumweru. Amakipe azarangiza mu myanya ya mbere mu matsinda azahita abona uburenganzira bwo gukina imikino kimwe cya kane kirangiza, naho amakipe azaba ari mu myanya ya kabiri n'iya gatatu azakina imikino ya kamarampaka izaba ari nk'akayunguruzo ko kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza. Iri rushanwa rya Afrobasket ku makipe y'abagore rizarangira ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa munani. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyashoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Nshimire na Nadia Taha wamfashije kuyegeranya kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, umugoroba mwiza kuri mwese.
Abarundi turiruhutsa mugushikiriza
icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio kwijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio kwijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mugure